mwandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio hijo ya Amerika isamira na Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda hano muri saa 18 muri kumwe na Joy Diane na Hazwe Ndongo ibiganiro vyuno mwanya ncuti bakunzi tubahaye ikaze muri no makuru ni kiganiro wanyu mu ntara turaza kugaruka kuvyerekeye ibwirizwa nshingiro bihinyanywe ryatewe kigikumu mu gihe cyo Burundi
Ibwirizwa nshingiro isurigwamwo bisabwe n'ubukuru bw'igihugu abanje kuje inama n'ubwego shikiranganje cyane bisabwe n'abarenga igice ca kabiri cyabagize inama cy'ingamateka cyangwa bisabwe n'abarenga igice cya kabiri cy'abagize inama y'ingamateka
ni umukuru w'igihugu cy'u Burundi Pierre Nkurunziza mumva ariko aravuga kuri ibyo byibwirizwa nshingiro yateko igikumu turabigaruka ko handi hato tuza kubabwira n'abadandaza bo mu ntara ya Rumonge bavuga yuko babuhiwe amagongo babuhiwe amaboko imugongo n'urudandazwa rwabo rwasubijwe inyuma n'imigenderanire itari myiza hagati y'u Burundi n'u Rwanda mube hagufi ya maradiyo yanyu Ariko mu nkundire mbanze ndabwire muri make ko perezida wa Sudan Umanuko Salva Kiir yemeye ko yipfuza kuganira n'umukeba wiwe Riek Machar mu twigoro two gutorera umuti ngorane zituma ata amasezerano y'amahoro aramaboneka Martin Elia Lomuru umushikiranganje ufata kibanza mu migenderanire n'ayandi makungu wa Sudan Umanuko yabwiye amenyesha makuru kuri wa gatatu ko perezida Omar al-Bashir wa Sudan yemeye kwakira ibiganiro hagati ya Kiir na Machar ku murwa mukuru wa Sudan Khartoum Lamuru aremeza ko perezida Kiir yiteguriye guhura na Machar i Khartoum Mabior Garang ajeje kumenyesha makuru mu muhari CPLM ayo urwanya leta ya Sudan Umanuko ku ruhande rwe yavuga ko Machar yipfuza kubonana na Kiir ariko ko umuhari wiwe utarabwirwa aho iyo nama izobera itariki abategetsi bazobonanira ko ntiramenyekana ariko ishamwe igade rihurikiyemo ibihugu byo muri ako karere ryatangaje ko ritera intege abategetsi kubona imbere y'ukwezi kubonana imbere y'ukwezi kwindwi Abantu bashika kuri ndwi barayi bapfuye abandi 22 barakomereka mu gihe ububiko bw'ibirwanishwa bwasha muri district ya Sader ku murwa mukuru wa Iraq byemezwa n'abajeje umutekano hamwe n'abaganga igipolisi kisigura ko mu birwanisho vyahiye harimwe ibikoho binini binini amaroketi na grenade by'umuhari witwaje birwanisho byari bibitswe muri iyo nzu ababibonye bavuga ko amazu atari make y'abanyagihugu hamwe n'amagorofa yasambutse muri ako gace byasambukiyemo Abategetsi muri Guatemala bashikirije kuno wa gatatu ko abantu bashika kuri 99 bishwe n'ibirunga vyateye bihamba imihana itari mike abandi 200 gushika ubu ntibazwi irengero ryabo abatabara bariko barondera ko hari abo borokora vyabaye ngombwa ko bahagarika ibikorwa vyabo kuri no wa gatatu mu gihe ibindi birunga vyaciye bisamzara muri ako karere abantu barenga 12,000 baramaze guhungishwa nkuko bishikirizwa n'ikigo kijejwe ibiza abarenga 300 bari mu bigo bahizwemo ivyagategeka bashizemo ivyagategekanyo bitekanije ko umukuru w'umuryango utabara imbabare Croix Rouge Francisco Roca agendera Guatemala kuri no wa kane kwirabira uko ibintu byifashe nkuko bishikizwa n'uwo muryango ufite icicaro i Geneve mu Swiss Radio hijo ya Amerika isamira na Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda muyumva mu Rwanda kuri FM 104 n'ibice bitatu mu Burundi turi kuri shortwaves 12 metero 22 25 na metero 31 hamwe na 41 mushaka kandi kutwumva muciye kuri bidwe zitatu akaburungu radio yacu vewa akaburungu com facebook ni vewa radio yacu ikiganiro ni wanyu mu ntara
Nikiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Iwanyu mu ntara.
Nakajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba ni kambi kugira yagira abantu kwabayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Iwanyu mu ntara. Ni cyanyu.
kuno wakane ni umukuru w'igihugu cy'u Burundi atera umukono ku ibwirizwa nshingiro rihinyanyuwe riherutse gutorwa n'abanyagihugu mu Burundi nk'uko umurwiseni wabivuze. Ibiruri biriko bibera i Bugendana ni mu ntara ya Gitega hagati mu Burundi. Ibindi kwino nkuru turabibaza umenyesha makuru ijwi rya Amerika i Gitega, Fide d'Antoine Sabimana.
Igihe cy'isaha zine zirenga iminota itatu niyo umukuru w'igihugu Peter Nkurunziza yatega ikumu ku ibwirizwa shingiro rihinyanyuye hari mu ngoro yiwe yubatse mu gisagara cya Gitega. Ni nabwo bwa mbere itegeko rikomeye nk'iryo riterwa ku mukono hagati mu gihugu, aho mu gusozera bahora bagira bati bigiriwe i Bujumbura itariki runaka. Ubu mukuru w'igihugu yasozera yagira ati bigiriwe i Gitega itariki indwi ukwezi kwa gatandatu 2018. Imbere y'abanyamakuru batandukanye bakora amaradiyo yo mu Burundi nayo hanze nta jambo ryashikirijwe muri iyo ngoro. Ibirori nyezina vyaciye bija kubandaniriza mu bikokora ni ku mutumba na zone Bitare komine Bugenda n'intara ya Gitega. Abategetsi b'Burundi batandukanye bashitse haza kubera ivyo birori imbere y'isaha zine. Abashinyamateka n'abakenguza amateka, abashikiranganji ndetse n'amwe mu baserukiri b'ibihugu byabo niho bari bari biteguye ko umukuru w'igihugu cy'u Burundi ari haza gushika za icese ibwirizwa shingiro rinyanyuye, akaba ari naza gushikiriza ijambo abarundi kuri iryo bwirizwa rinyanyuye. Aho ku mutumba wa Bitare ni kilometero 30 uvuye ku mugwa mukuru w'intara ya Gitega. Uwo mutumba ku bijanye n'inyanyigwa ry'iryo bwirizwa shingiro usa amateka adasanzwe, kuko ari naho Perezida Nkurunziza yatanguje isekeza ryo gusigurira abarundi ibyahinyanyuwe. Hari tariki 12 z'ukwezi kwa 12 mu mwaka w'2017, aho yasobanuye igituma vyabaye ngombwa ko iryo bwirizwa ricishwa imbere y'abanyagihugu.
Ibwirizwa shingiro risubirwamwo bisabwe n'umukuru w'igihugu abanje kuja inama n'urwego shikiranganji canke bisabwe n'abarenga igice ca kabiri c'abagize inama nshingamateka canke bisabwe n'abarenga igice ca kabiri c'abagize inama nkinguzamateka mu ngingo yaryo y'2098 ibwirizwa shingiro rihari uyu munsi naryo rikaba rivuga ngo mu guhindura ibwirizwa shingiro umukuru w'igihugu ashobora kubicisha mu itora ry'abarundi bose. Ku bwacu rero tukabona ko byoba byiza icyo gikorwa gifashe iyo nzira narijya ibwirizwa shingiro tugendera ko ari iyo nzira ryazananye, kuko ryabanje kwemezwa n'abenegihugu mu matora yabaye kuwa 2018 Ruhuhuma mwaka 2005 imbere y'uko riterwa ko umukono n'umukuru w'igihugu w'icyo gihe.
Itariki zibiri z'ukwezi kwa gatanu uwo mwaka naho kuri uwo mutumba nyene niho umugambwe CNDD-FDD uri ku butegetsi wugururiye isekeza ryo kwamamariza gutora yego. Aho naho nyene Perezida Nkurunziza niho yari ari, akaba ari naho yerekanye ahagaze muri iyo kamaramaka yari yimirije.
Baso kuba yamaze bamaze ngo umwera uvi gukura kwira umwera rero murayi wanje nzotora yego.
Ayo matora yahavuye aba kuwa 17 ukwezi kwa gatanu uno mwaka, maze yegitahukana intsinzi uko vyamenyeshejwe n'umugwiseni itariki 21 z'ukwezi kwa gatanu. Kuri uno munsi wa kane itariki 7 z'ukwa gatandatu umukuru w'igihugu yagarutse ku mutumba wa Bitare gushikiriza abarundi n'amakungu ibwirizwa shingiro rinyanyuye. Imvo n'imvano yo guhitamo ico kibanza mu rukurikirane rw'ibikorwa vyari bitumbere guhinyanyura ibwirizwa shingiro ntiramenyekana. Ibikomeye vyahinyanyuwe muri iryo bwirizwa ahanini twovuga nk'imyaka y'ikiringo c'umukuru w'igihugu yavuye kuri Tanika Jakundwi. Twovuga kandi vyegera vy'umukuru w'igihugu bahora ari babiri, ubu akazoba ari umwe, akiyongera ku mushikiranganji wa mbere anazo afise amabanga akomeye muri leta. Ibugendana mu ntara ya Gitega, Fidel Antoine Nsabimana ku bijwi rya Amerika.
Fide d'Antoine Nsabimana arakinuye. Duce tuva ngaho i Bugendana dukwitire mu Rumonge komune Muhuta ni mu gihugu c'u Burundi nyene, aho abanyagihugu bafise imirima y'ivyamwa vya mandarine bidoga ko ataco bimamariye kuko atacemerewe kubiranguza mu gihugu c'u Rwanda bivuye n'imigenderanire hagati ya Bujumbura, Kigali, Ibindi na Live Irankunda akoresha ugi Amerika i Muhuta.
Mu gihe turi mu iyera ry'ivyo vyamwa vya mandarine muri iyo komine ya Muhuta, abo banyagihugu bamenyesha ko bimwe muri ivyo vyamwa bahora baranguza kubabishorera mu Rwanda biguma bibadindira ko bitewe n'ubwinshi bwavyo. Ukuba batacemerewe kubijabukana imbibe gushika muri ico gihugu, bemeza ko agahombo ari kanini baravye uburyo bahora bahabwa n'ababaranguye. Sofoni Nduwayo ayagirijwe ya Amerika ati
imbuto za mandarena kubijanye n'amasoko horaga homba mu gihugu ari byinshi bikabura isoko ntumenya mbere ko ndi no Burundi wo mu Burundi none wumva bizongeza hehe ibyo byamwe kuba byurundirwa byurundirwa natwe gonya gihugu dufite aho tubikorera naho tubidandariza utagira nawe wabaho soroma ntumva ko ruruho ukazorinda umara umwaka utaruhuce biraruhisha nakazi
iyo miryango y'abarimye vyamwa vya mandarine ifise agashavu kandi ko ivyo vyamwa bibaborera ko ibindi bigahunguruka biva ku mashami bikaribwa n'abahita kandi mu kubitera vyabatwaye uburyo bw'umurengera no muruho urenze Benite Ndayishimiye atugira ati
ivyamwa byanje naremye byinshi ariko birahomba bikaguma biribwa n'abantu jewe ndababara cyane kubera reje ndiko ndahomba amere kigitegwa cha mandarine kubera nadandaza nkaronka mu nyungu nyinshi narahombye cyane kubera ko byabaye byinshi nchanguma nihangaye nta kundi nogira birabura babigura nchandabire kuko nyine bikajya bahita nta kundi ko nakonogira sinshobora kubarisha kubera hariho byinshi usanga bigoye
kugaba abanyagihugu u Burundi n'u Rwanda bufitaniye ikibazo ntibari bakwiye kugwa mu mporero zacu kuko ikibara gishinga ari uko bahana hano rudandazwa atavya politike birinze kujamwo no wandarurinze abona ko boreka bakikorera rudandazwa rwabo mu mwidegemvyo
ugomba gushora gashora ugomba kurya karya mandarine umwimbu ahanduje na urankura nk'imifuko 10 ubona hakuye imifuko 15 kera bigisohoka kabaye ikari kanini ariko kubera ubuye busigaye buherera iwacu ibiye isinini u Burundi n'u Rwanda ni bonye ne bavuga ati turunze ubumwe ibintu byose bize ibindi bigire gute hamwe inzira bo zugurura u Burundi n'u Rwanda bikumvikana inyungu yo birimwo hanibyo twojamwo bonye ne babiteguye bikaba byiza nka kumukera byari bimeze twa bishima urabona nakunguko kayitwara mu Rwanda ariko ubu singenda none wumva ibyo bintu akunguko wumva ndagafise
icifuzo cha banyagihugu muri komine Muhuta Jean Claude Havyarimana umuhanuzi wa Mustaneri ajeje ibibazo by'intwaro nakaranga aratanga umuti w'ikigiye gukogwa kugira ngo imyidogo yabo barimye bibye yamwa igabanuke
mugere rero batubwiye bati murarabe ntihagire gidandazo cy'imanda ndende gisubira kujabuka mu Rwanda umva twebwe ntiturenza ntizigija yuko byabonetse neza yuko mengu Rwanda rwaciye rushinga amahinguriro y'imandarine n'imitobe y'imandarine ngo izo mandarine zikaba ziva mu Burundi Rwanda rutagira namba rero mu bisanzure twabonye mengo ko baragakengegwe canke n'agasuzuguro kubona ikindi gihugu cyiyitirira igitegwa kidafise urumva rero kuba barafashe izo ngingo yuko izo mandari zitojayo abafashe izo ngingo n'ukuri twebwe turabashigikiye turabizeza yuko muri kazoza biteye bitebuke yuko amahinguriro azoboneka ko na cyane cyane rizobaho turindire rero abanyamitahe ko baratewe akama abanyifise imitahe babishoboye abahinga kuza kubagabashira bakabemera bagashinga iyo hinguriro z'izo mandari ne kugira ngo kimbure abene igihugu batorera koyogo na twebwe bene igihugu bimuhura turonka amahera y'agaciro dushobora kujya turakoresha indi migambi iterambere ry'abene igihugu
tumenyeshe ko ico cyuko chatunya warinyi bivyamwa vya mandarine batorohegwa chatanguye kwibonekeza kuva mu 2015 bitewe nuko tumvikana kurangwa mu vya politike hagati y'ivyo bihugu bibiri u Burundi n'u Rwanda abo banyagihugu bakabona ko mwene iyo nyifato yokwegabanye politike ubwabo bitarinze kubakwegera ubukene mu rudandazwa rwabo mu ntara ya Rumonge mu bumanuko bw'u Burundi Alain Yves Irankunda ijwi rya Amerika
banywanyi n'abakunzi b'ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda tubamenyeshe ko mu gihe imirongo ya FM musanzwe mutwumvira ko yo bifise ikibazo mwakurikira ibiganiro byacu nkuko bisanzwe ku mirongo migufi yitwa short waves mu gitondo guhera saa 11 n'igice kugeza saa 2 mwotwumvira kuri metero 225 metero 31 na metero 41
Mugigo cy'u Rwanda naho ikibazo ciye gura ry'abakozi b'inzego zibanze kimaze iminsi icumvikana ntico kivugwa ko rumwe bamwe mu bya politike bavuganye n'ijwi rya Amerika ntibahuza kuco bagitera uko kwegura hari abasanga abanyagihugu bakwiye kubwizwa kuri ku mpamvu zituma abayobozi batowe beguzwa nta bisobanuro bahawe ibindi kwino nkuru na mugenzi wacu mu Rwanda Sumta Kabuye
bimaze kumenyerwa ko nta cyumweru gishobora gushira hatumvikanye umuyobozi w'akarere ndetse n'abamwungirije basezeye ku mirimo impamvu zitwa ko ari izabo bwite. Benshi basigaye barabihimbye amazina, aho usanga abantu bandikirana ku mbuga nkoranyambaga ngo turudi Rwanda igezeye, cyangwa bakabazanya ngo ninde utahiwe kwegura. Iyi nkubiri benshi ntibarasobanukirwa ikigamije, nubwo banyiri ubwite usanga batanga ibisobanuro ko beguye ku mpamvu zabo bwite. Abantu benshi usanga bibaza ukuntu umuntu yagiye kwiyamamaza abishaka nyuma y'umwaka umwe cyangwa ibiri atowe agahitamo gusezera ku kazi, rimwe na rimwe icyo cyemezo kigafatwa n'abayobozi barenze umwe kandi bakagifatira icyarimwe. Ijwi rya Amerika ryegereye abanyapolitike bava mu mashyaka anyuranye kugira ngo babashe gusobanura uko bumva iki kibazo. Bwana Jean Claude Ntezimana, umunyamabanga mukuru w'ishyaka rya Demokarasi no kurengera ibidukikije mu Rwanda Green Party, wasanga ibi bintu bikwiye gushakirwa imvugo isobanutse bageza ku baturage.
Bavuga ngo beguye ngo ku bushake, nabyo bitarasobanuka neza ukuntu abantu bavuga ngo beguye ku bushake, noneho bikaba ari ikintu ubwo bushake bubaye ku bantu barenga kimwe cyangwa bageze muri kimwe cya kabiri. Ubwo bushake nabwo ni ikintu cyo kwibazaho, bakwiriye no gushakira n'indi mvugo n'indi nyito igiye kunogera amatwi y'abumva cyangwa abaturage babagiriye icyizere. Kuba mbere bari bafite ubushake bwo gutorwa bakaniyamamaza, noneho nta gihe runaka kiragera ngo nta bushake bafite. Ubwo bushake butuma bavuga ko beguye, nabyo ni ikindi kintu cyo kwibazaho. Ubutegetsi, Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu ikwiriye gushakira inyito, niba badashoboye bikamenyekana. Noneho twe nk'ishyaka rya opozisiyo tukaba dusaba ko habaho nanone gucukumbura uburyo amatora aba yakozwe, nimba habaye ipiganwa ryuzuye, noneho abantu bose bakabyibonamo.
Ku ruhande rw'ishyaka rya Demokarasi no kurengera ibidukikije Green Party, umunyamabanga waryo asanga mbere y'uko abayobozi bafata umwanzuro wo kwegura bakwiye kujya babanza gutanga ibisobanuro ku baturage babashyizeho.
Ni ukuvuga ngo n'abaturage bigaragara ko atari bo babashyizeho, kuko babaye ari bo babashyizeho, numva bakabaye babanza gusobanurira abaturage impamvu beguye, kuko bavuga ngo ni ubushake bwabo, kandi mbere baraberetse ko bafite ubushake babasaba amajwi. Bakabaye babwira abaturage imvugo nziza cyangwa nzima ibereye, bahavuga bati ibi n'ibi n'ibi byarananiye, ntibavuge ngo ni ubushake, kandi mbere baragaragaje ubushake bajya gusaba amajwi.
Ibitekerezo bya Green Party binyuranye cyane n'iby'ishyaka rya PPC, ishyaka ry'iterambere n'ubusabane. Depite Karemera Jean-Thierry, umunyamabanga mukuru w'iryo shyaka, yemeza ko kwegura kw'abayobozi b'inzego z'ibanze atabibonamo ikibazo. Asobanura ko iyo umuyobozi adashoboye aba akwiye kwegura. Uyu muyobozi yemeza ko ahubwo abaturage bakwiye kwishimira ko mu gihe umuyobozi wabo yananiwe akwiye kuvaho.
Njye ntekereza ko abaturage bakwiye kubyishimira, niba tugeze ku rwego aho umuyobozi abona ko atubahiriza inshingano, cyangwa se abona ko adafite ubushobozi bwo kuzageza kuri gahunda runaka igihugu cyiyemeje, akabona ko ashobora kudindiza abaturage agahitamo kwegura, ndumva abaturage bari bakwiye kubyishimira. Nanone igihe hari urwego nk'inama njyanama ishoboye gufata icyemezo ikareba igasanga abashinzwe gushyira mu bikorwa umunsi ku wundi gahunda za Leta batemo barubahiriza ibyo biyemeje, cyangwa se batemo gera ku mihigo nk'uko babisezeranye, icyo gihe n'abafite ubwo bubasha bwo kuba babikora.
Igitekerezo cy'umunyamabanga mukuru w'ishyaka PPC ntigitandukanye n'icya senateri Tito Rutaremara wo mu ishyaka rya FPR Inkotanyi. Nawe yemeza ko gusezera kw'abayobozi b'uturere ari ikintu cyo kwishimira, kuko hari benshi baba baragaragaweho n'amakosa. Kuri senateri Tito, wavuga ko kugenda kw'aba bayobozi bishimisha babatoye aribo baturage.
Kuri hari abagenda ari kubwe yiyumviye ko atabibashije, hari ugenda ari uko yagiye agira amakosa bakamubwira bati demisiona, niko bigize kugira ngo bamwirukane. Akaba rero n'ugenda kuko atagejeje ku nshingano yagomba gukora. Akaba rero n'abagenda nabo baragize amanyanga mu mafaranga, harimo benshi biriya bagenda bakurikije ibyo ngibyo. None se ngira ngo ndibwira ko n'abaturage iyo babashyiraho bagira ngo babakorere ibyo, kuko iyo babonye batabikoze se bakagenda, ahubwo abaturage barishima. Tuburiya nta n'icyo yatumariye ibibazo twe, yaje aze kuturangiriza ibibazo, none tuba tugifite ibibazo. Umuturage wewe burya arishima iyo hagiye meya waruzi ko atamurangiriza ibibazo, umuturage niwe wishima mbere.
Hari hashize imyaka ibiri habayeho amatora y'abayobozi b'uturere. Mu bayobozi 30 bari batorewe manda y'imyaka 5 yagombaga kurangira mu mwaka w'2021, abayobozi b'uturere 9 bamaze gusezera ku mirimo yabo, bivugwa ko ari ku mpamvu zabo bwite. Aba barimo n'umuyobozi w'umujyi wa Kigali nawe waruherutse gusezera ku mirimo ye. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Asumta kabo ya rakoze mukanya tuwaza kubitiza kajisho kumbuga nguruka na bumenyi ni kubiliko ila nugwa nugwa mgihugu Burundi aliko tuwanzi tuwanda nilize mri Republika Iharanira la Demokarasi ya Kongo. Haba nyagihugu bwoko bw'Abarundi baba mukiba ya Charusizi ni muri groupement ya Rubirizi teritwari ya Uvira intara ya Kivu ya Majepfo bayinubira uburyo bugendwa bagenda bapfungwa n'inzego zishinzwe umutekano muri Republika Iharanira la Demokarasi ya Kongo. Muravyumva mu nkuru twateguriwe na mgenzi wacu muri Kongo Vedaste Ngabo.
Abaturage b'abakongomani bo mu bwoko bw'Abarundi n'abanyamurenge tuye mu mwana wo kumutarure bari basoba ibikoresho byo mu nzu bigizwe n'ibikapu na za matora bashaka kwerekeza ku kigo cya Monisco kiri ku mutarure mu rwego rwo kugaragariza Monisco ihotegwa bagenda bakoregwa n'igisirikare cya Congo nyuma y'ubwicanyi bwabereye muri komine Buganda mu ntara ya Cibitoke. Ariko intumwa za Monisco zishinzwe uburenganzira bwa muntu zasabye abo baturage kwihangana bakaguma mu mihana yabo kuko ikibazo cyabo bazakigeza mu nzego bireba. Aba baturage bo bari bateraniye kuri grupe ya Rubirizi mu nama yabahuje n'intumwa za Monisco zishinzwe uburenganzira bwa muntu bagiye bagaragaza karengane bagenda bahura nako muri iki kibaya cya Rusizi.
Ikidutangajije ni ku gisirikare cya Congo kihaye kiraza kuduhohotera umwanya ku mwanya hukugira bakurikiza ukuraho kuri bariko baza kudufata twebwe imisore yize ariyo jo yoba nakamaro mu gihugu harabamaje gushika mu dusho bahe barakubitwa natwe kuri uyu mwanya jewe mu masaha ya saa tatu navuye mu maboko y'igisirikare ariko abanyagihugu bamfashije baje kumfata
twagize ubwoba bwishi cyane kuko batumaze ku misore none nge bamaze kutumara ku misore umva hasigariye hehe tumva ko twagize ubwoba abantu bose ubutugiteguye kuva ngo twahaguruke tujye kwitura igigo cya Monisco abare tujya kwicara Monisco irebe ikintu bo dukingira kuko turabona ko tugiye gushira.
Bamaze gutwara abasore bangahe?
Bamaze gutwara abasore bashika batanu.
Bari kubafatira hehe?
Bari mu kubafatira bamwe babafatiye mu Rubirizi abandi babakura hanyene mu mazu aha mu gisagara iwabo bakabajyana kandi bakajyanwa n'igisirikare cya FRDC.
Impamvu babatwara babakubabwira ko ari impamvu babatwara?
Impamvu bavuga kuko ngo hari intuze amakuru aviburu undi azarondira abo bantu ngo nibo bagize masakre mu Burundi.
Umuyobozi wa grupe ya Rubirizi bwana Mirundi Leonard avuga yuko kuva tariki ya 15 abaturaga yobora bamaze iminsi batotezwe n'igisirikare cya Congo ariko agashira imbere ikibazo cy'amakimbirane y'ubuyobozi ka kimwe mu bituma abaturaga yobora bahora bohotegwa aho usanga abaturage b'abapfurero bagwanira grupe n'abaturage b'Abarundi bityo bigatuma bagenda begekanaho ibirego bidafite aho bishingiye.
Ejo bundi bagenda mu gwenene baza gufata abantu umwe nubari mu prison hari yakubi batayo ku mutarume abandi bari iruka batatu nubo bari hano uyu munsi mu gitondo barazinduka baza gufata kandi abantu umuntu hano ndababaza mu bifatira umuntu ndababwira nta muntu mukuru hano baragenda bazamutse komanda wa regime yongera tubandi basoda kandi hano mu gisagara baza kumenasa abantu ndahari hari n'umugore umwe birutse ko yaguye hasi nimba indigo makubamo sinabizi kugeza nubo abantu bari muri insecurity kubona baza gufungirwa ubusa atacho bazira icyo gato abantu bari bavuze ngo baje kuri Monisco nubwo ababona ko bari hano abagore n'abana bateke ibintu ngo bahambire ndituzi nimba twebwe baduhoyiki nimba turabakongomani titubize tuzi ko turabakongomani twebwe kimwe n'abandi bakongomani bose sinzi gito baduhohotera cyane cyane ibyo byose biterwa n'amakuru si pouvoir.
Ameze gute
pouvoir parler usanga groupe mimwe ifite abashefu babiri ugasanga localité ifite abashefu de localité babiri ibyo ni bya bitera kandi n'umuntu harabitera cyane n'umuntu tabwe mu pro yitwa nani Matabika Idiamin niwe azagenda kujaba ku Burundi akaza kubeshira umuhanonga ngo umuhanonga aho nibagiye kugira masake Burundi or ari binyaba kugira gusu bya kujira course pouvoir.
Umuyobozi wa regime gisirikare 3304 ikorera mu Ruvunge Colonel Numbi hapo avuga yuko ari nta baturage bo kumutarure bafungiwe mu Ruvunge kwa ahubwo hari abaturage bafata bakabakoraho itohoza hanyuma bakabarekura. Colonel Numbi asaba abanyamutarure kudatinya abasirikare ahubwo bagashira imbaraga mu gukorana nabo. Tumenyeshe yuko iki kibazo cyo gufunga abaturage bo kumutarure kije gikurikira umukwabo wa regime 3304 yo mu Ruvunge yakoreye muri uyu mwana wo kumutarure mu rwego rwo gushaka abantu bishi nyuma y'ubwicanyi bwabereye mu ntara ya Cibitoke tariki ya 11 ukwezi kwa gatanu ariko muri uwo mukwabo bakaba ari nta kigwanisho bafatiye kumutarure. Edatse ngabo kubwijwe rya Amerika ku mutari wo mu ntara ya Kivu Majepfo.
Cha bijya bije biranuka nuko kwa rivyo
kandi bihu
ngo ni bihu kandi na vyisomeye
ndakubwiye kwa tarivyo
nivyo nivyo
eka sivyo
ehe dupingi ehe dupingi utangike
ehe mupinga mupingi umvirize ijwi rya Amerika irabeshutse bihuha ikabaha inkuru y'imvaho.
Inkuru rero no munsi twashimye gusubiramwo kuko yamaze igihe inugwanugwa cyane irajanye n'imyidogo y'abantu biyunguruza mu gihugu cy'u Burundi modoka arashaje abo bavuga ko bakavuga ko batabura ko impuzu bambaye ndetse akanabakomeretsa ivyo bikaba biruko mu gihe umukuru w'igihugu cy'u Burundi Petero Nkurunziza mu ijambo yashikirije abarundi umwaka utanguye yari yarasabye kwizo modoka zose zishaje zihagarikwa none zarahagaritswe mugenzi wacu Bujumbura Diane Ndonse araducukumburira aduha umuco
imyidogo ni myinshi ku mbuga ngurukana bumenyi kubijanye n'imodokari zunguruza abantu n'ibintu hamwe ifatiye kubuke bwazo ariko kandi nizihari zikaba zishaje ahabidoga bavuga ko zama zabataburiye ku impuzu bambaye hamwe no kubakomeretsa ku mibiri hari nabidogera ingene bagenda bicaye igitigiri kirenze ku ntebe bakavuga ko abajejwe kubunguruza batabaha agaciro nk'akabantu iryo pakigwa ryabo barigereranya n'amafi apakiye mu modokari nubwo ivyo bivuga uko ikibababaza nuko gusaza kwazo bakibaza ingene umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza yashinze ingingo yuko zikugwa mu mabarabara ntizisubire gukora mu ijambo yashikirije abarundi uyu mwaka utanguye ariko nubu abantu bakabona ko atakirakogwa ijwi rya Amerika ryegereye ubushikiranganji bwo gutwara abantu n'ibintu kugira ngo bumenye aho icyo gikorwa kigeze nitunga consolateur umuyobozi mukuru mu gisata cyo gutwara abantu n'ibintu avuga ko baza baratanguye kubishyira mu ngiro akavuga ko imodokari zishika ku 102 arizo zahagaritswe kubandanya zikora mu mwaka uheze kandi ko bihaye ihangiro nubwo atashimye kuritomora kubijanye naho igikorwa kizoba carangiriye
umugambi wo gukura imidugo ishaje mu ibarabara urabandanya iyo ijambo rivuzwe ricatangura gukorerwa ko kandi nkuko mubizi imiduga ishaje irahari mu gihugu cacu ariko tubandanye tuyikura mu ibarabara uko umunsi ku munsi ku munsi nacho gituma turi hanamahangiro kugira ngo dushobore gushika kuvyonya n'icubahiro umukuru w'igihugu yavuze cyuko imiduga ishaje iva mu ibarabara ndibuka ko ku mwaka uheze twarakuye mu ibarabara imodoka 102
ariko rero ku mbuga ngurukana bumenyi harabanditse bavuga ko igiturire gishobora kubera intambamyi ishigwa mu ngiro y'iki gikorwa uyu muyobozi nitunga consolateur avuga ko iyo ntambamyi atayabona
iyo ntambamyi yuko hoba hariho ibiturire vyotuma hariho imiduga ishajire iguma mu ibarabara je ntavyo mbona cyo ntangaza kubona hotanga igiturire kugira ngo imodoka ishaje ibandanye ikora ibikorwa byo gutwara abantu n'ibintu
nubwo atagitigira igitangwa cizishaje zibwirizwa gukugwa mu mabarabara ubushikiranganji bwo gutwara abantu n'ibintu buhura n'ingorane yuko butozihagarika zose kuko atashasha ziraboneka ariko naha nyene umukuru w'igihugu yagiriye ko ahanura ko abakorera muri ico gisata bo kwiyunga mu mashira hamwe ivyo urongoye ishiramwe ryo kunguruza abantu n'ibintu Minani Bosco avuga ko bariko baragerageza kwiyunga mu makoperative
turiko turakorera mu makoperative abasanzwe bakora uru rudandazwa bariko baraja hamwe mu migwi begeranya uburyo kugira ngo turabe yuko mu misi iri imbere dushobora kuza turasubiriza izi modoka zacu
hambavu yaba ubushikiranganji bwo gutwara abantu n'ibintu buvuga ko n'abanyamitahe bo mu bindi bihugu bugururiwe kwinjira muri ico gisata mbere hari nibihugu nka Malezi buvuga ko bimaze gusaba kuzana imitahe ariko bigatera impungenge bamwe n'abandi ko abanyamitahe bato bato bazoca bakinjura urongo ishira hamwe ritwara abantu n'ibintu Minani Bosco asaba leta ko ico gisata ahanini cyokoreramwo abarundi kurusha abanyamahanga
cyo dusaba nuko umwuga wokogwa na bene gihugu babarundi kuko umwuga tumaze mu imyaka myinshi turazi ukuntu umeze aho wungukira naho uhombera turiko turakorana na leta sinibaza yuko hashobora kuza umudandaza umwe cangwe babiri ngo bace birukana abantu barenga imiliyoni ngo na cyane cyane ku umwuga muzi mwibi bihe igihugu kija mu magume niwe umwuga wasigaye ushobora guha akazi abantu benshi n'uyu munsi rero turavye ugwaruka twakira ruheza amashuri abaza kuba abashoferi abakomboyeri abakokayi umwuga turabona yuko uri kurahurumbirwa cyane kandi ufitiye akamaro igihugu
Harakoze Diane Ndonse kuri uyu muco aduhaye kana mwana koze na mwebwe muri komura twumviriza muri ryani no ncuti bakunza ariko inkuru idushikiriye bunyene nuko umukuru w'igihugu cy'u Burundi Perezida Pierre Nkurunziza hari bugendana avuze ko mu 2020 azoshigikira uwundi zo kwitoza atanzwe n'uyu muryango n'umugambwe canke abandi bazobatanzwe n'umugambwe wiwe tubisomye ku kinyamakuru ikiriho kikorera mu gihugu cy'u Burundi turaza kubandanya tubikurikiranira hagufi hama tubabwira uko bizaba byifashe